nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ikaze ni kwa nyoto tena mwa bakunzi ba radio inzamba gateka kawe kaze makuru kuri umunsi wa gatatu kwigenekeza ya 16 myandagaro umwaka w'2023 ayo twabateguriye akaba agizwe n'inkingo nkuru zikurikira. Hari umukenyezi w'imyaka 40 yarayishwe acumiswe n'umugabo wiwe ni ku mutumba Matyazo wa komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga. Wundi mukenyezi wo muri komine nyene akaba yaraye arusinze aho yahatswe kugandagurwa n'uwo bavukana. Abanyagihugu nabo bafite amatongo mu gasenyi hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu bazinditse bugarije ubushikiranganje bw'ibidukikije. Imvugo no gusaba umuzibukiro umaze umwaka batarawuhabwa kuva bakuwe mu byabo kugira amatongo akoreshwe na leta, ariko bakaba batashe imvumure kuko atanyishu itomoye bahawe. Amahera nayo azokoreshwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu mwaka 2023 ushiriro mwaka 2024 yarongerewe ku rugero rudasanzwe mu murayo bikaba bigaragara mu rwandiko kwa sa nuko azokoreshwa ibindi bintu bitazwi. Uwahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akabona ko menshi murayo azoja mu mufuko w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yombi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa duhere amakuru twateguriye mu gisata cy'umutekano muke. Umukenyezi yitwa Alexine Musabwasoni w'imyaka 40 ku mutumba Matyazo na zone Kiremba muri komine Gasorwe y'intara ya Muyinga yarahishwe acumiswe imbogo itanu umugabo we nkuko amakuru ava mu ntwaro ku mutumba Matyazo avyemeza. Uwundi mukenyezi wo ku mutumba Kaguhu muri komine Gasogwe nyene akaba yaragize amahirwe yo kurusimba imbere yo guturirwa mu nzu na musaza we mu ijoro ryakeye nkuko mu ntwaro aho Kaguhu babimenyesha. Abakeka ko ibyo byaha babiri bakaba bose bari mu gashoro k'inyamirambabe muri komisariya ya komine Gasogwe. Reka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Umukenyezi azwi ku izina rya Alexine Musabwasoni w'imyaka 48 yarayagandaguwe n'umugabo wiwe yitwa Jean Claude Bigenda ko atazira kabiba yigisha ku ishure shingiro rya Matyazo yamucumise imbugita ayatse abana badandaza ibikaju amusanze aho yarataramiye kubera umwumvikano mubi warangwa hagati yabo nk'uko bimenyeshwa n'abajeje intwaro ku mutumba Matyazo. Uwo mukenyezi ngo yaramaze iminsi ine yarahunze urugo rwiwe nk'uko abanyibiwe babivuga Bigenda ko yakoze ico kibi akaba yahavuye afatwa n'igipolisi inyuma yo gukubitwa bikomeye n'abanyagigu babonye ivyabaye acajanwa mu gasho k'inyamira babi ka komine Gasogwe nk'uko ayo makuru abandanya bivuga. Uwundi mukenyezi aba ku mutumba Kaguhu muri komine Gasogwe nawe nyene yaraye ahaswe kugandagurwa na musaza we yitwa Cabageni amutuririye mu nzu mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira ryo kuwa kabiri amwagiriza ko yabyariye iwabo. Naho mukenyezi yashoboye kurusimba inzu yiwe yoyo yarahiye iratokombera n'ivyari muri iyo byose. Cabageni akekwa ko ico caha akaba yaraye mu gasho k'inyamiramabi Gasogwe kugira ngo bamugire ko matohoza. Musitanteri wa komine Gasogwe Dieudonne Niyonizigiye agasaba abanyagihugu arongoye kuvavanura n'ingaso yo kwihanira abafise ingorane bakitura intwaro canke ubutungane. Bamwe mu banyagihugu bo kuri iyo mitumba basaba ubutungane guhana abo bagabo babiri kugira ngo haranduranwe n'imizi icaha co kwaka ubuzima abandi.
Josephine Johnson Nkunzimana arakenuye amakuru tuyabandanize mu kiyaya Cimbo. Abanyagihugu bafite amatongo mu gasenyi hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu muri komine Mutimbo z'intara ya Bujumbura bazindetse bugarije ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ibidukikije aho baje gusaba umuzibukiro wabo nk'uko Emmanuel Niyongabo aserukira abo banyagihugu abimenyesha. Bamwe muri bo bakaba baramaze kuronsa umuzibukiro wabo abandi nabo hakaba haciye umwaka batarawuronka. Ni mu gahe matongo leta ivuga ko iyakeneye mu ntumbero y'ibikorwa rusange. Abanyagihugu bidogera babijejwe kwataco barabamenyesha Tega matwi Emmanuel Niyongabo aseruka hafi amatongo hafi kirimba cy'umukuru w'igihugu.
Cyari cyatinye tuza kuri ubu bushikiranganje mu bisanzwe abene igihugu bara telefona bambaza ndetse mbere n'abandi bakansanga muhira bambaza bati none iki kibazo cacu uko tubona bataduha amafaranga nkuko bayabandi tukigire gute. Ndaburi nyishu nda telefona babijejwe muri bajya baje kudusansuma harimo directeur general aranka kunyitaba da telefona assistant wa ministre waranyitaba mugarambira ko ngo bobo babihegeje babirungitse mugabo bigatangaza kuko mu bantu bafite amaparcelle hariya bakora nko mu buzi bwose bwa leta nitwigire tumenya ahicho kibazo kigeze tutamenyerera icyo kibazo kigeze twagira tuti none ubwo nimba barabirungitse ko mu buzi nka bwose hari abantu bafite amatongo ngaha tuburaho bigeze kubera iki rero mbonye nanje nta wonye nyishu none ababwira niba jewe sino babwira ngo nabuze nyishu atawa nyimeye ko tuyaga ngo ambwire ingene bimeze muraza rero tugende hanyuma tubyage nabo batubwire tukuri aho bigeze uno munsi rero bari baje kubaza bari baje muri iyo ntumbero y'ukubaza kuko hari iwacu muri ati kwa toci barabara rikikuza hektari ijana na 60 rija ku ikaburimbo rya Muzinda ari naryo imodoka zivuye ruguru zizohora zicamo kuza zoguma zica imbere y'ibiro bya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu abo muri iryo barabara rero iwabo hafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2022 amahera baramaze kuyaronka twebwe ahi wacu hafashwe muri 2009 waje guharura ibihumbi 2022 cyo kimwe nabo bo mu baraba mugabo twebwe ntiturigera tubona n'ubutubwira ati muzuha amafaranga iki cyanke iki nta nyishu nimwe dufise murabona rero ubu umuntu yaraharuriwe nta kintu ashobora kurangurira haba igahurirana nuko imvura igirigwe benshi amazu haraho imvura ikunda kuyahitana agasiduka ubu rero ntibazonasanura kuko baramaze guharurira abana bagira baje mu ishuri ntituzigira amahera azobonekera kugira ngo bazaronke bamenye iyo baja kubandikisha ibyo byose n'ibibazo tutagironkera inyishu uno munsi twagira tuti reka tuze kubibariza baduha inyishu batubwire igihe ayo mafaranga azobonekera kubwira ko tumenye natwe mwene twipanga nk'abandi barundi mugabo wabonye dushitseho bari biteguye kweri bari bipanze polisi cyari cahashitse ubushikiranganje bwari buzwe bukikurwe n'igipolisi ntitwashobora kubushikiraho buri hanyuma cyo batubwira ngo ni imigumuko ngo mwateguye mutahe ngo inyishu umuzoyironka ngo niyaboneke.
Umuyobozi mukuru mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ibidukikije Diomede Ndayikengurukiye akaba atanyishu itomwe yabashikirije aho yabasabye kwihangana bakarindira ikigiye gukogwa tumutege yompi.
Message yarakazwe kandi atazura badukurira kandi message yumvikana nimugende mwihangana kujya muhara mwihangana hanyuma nishu muzuhirongo muri ubu buryo amahera cyaboneka rero mugabo barababwiye yuko ibikorwa cyo kirakogwa amahera bariko barayarondera kandi nibaza yuko ari hagiyo bya leta kuko niyo yafashe ingingo yuko hajya ahantu hakorerwa ibikorwa rusange.
Amakuru twateguye tubandanyije mu gisata cya politiki indiyane ziri mu mugambwe CNL ziri mu rukurikirane rw'imigambi yo gusambura imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD itegurwa na bamwe mu bategetsi ba leta. Ibyo bivugwa na Jovine Mugwengezo arongoye umugambwe IPD zigamibanga inyuma yaho kuri uyu wa mbere uheze umugwi w'abanywanyi 10 bashizeho urongoye uwo mugambwe mu gihe usanzwe urongowe n'umushinga mateka agatorwasa. Jovine Mugwengezo agasigura ko ibyo byerekana ko umugambwe CNDD-FDD ubikoreshwa n'ubwoba bwa kazoza k'umugambwe usa n'uriko uratakaza ingufu n'icizere mu banyagihugu. Agasaba umushikiranganyi w'intwaro hagati mu gihugu kureka kwivanga mu itunganywa ry'imigambwe. Dutegeye yompi Shovino mu Rwengezo arongoye umugambwe IPD zigamibanga.
Sigura ko iyo umugambwe iyo ubutegetsi butagira ingufu iyo ubutegetsi butagira programme kugira iteze imbere abanyagihugu iyo ubutegetsi burangwa n'ubwoba ntibuca buraca bwama iminsi yose bushaka gusenyura abari imbere yabwo bafise igihagararo mu gihugu. Ababikorereye iyo migambwe bagiye barashimirwa. Ndayishimira munsi nimba pita Nkurunziza yaramutoye mu bandi nuko yashoboye gusenyura CNDD-FDD cyangwa yashoboye kumukura ko uwo utayabona ko uhumure ejo azomusubirira acamugira umukuru w'igihugu wakurikiye ni Edouard Nduwimana yaciye aca kurongo urwego rugira gatatu ku gihugu mu gihugu ariko umbusman nabandi nkumbure uwo mushiranganju wa none w'inkorora hagati nawo ivyo ari karakora nkumbure yiteze ko ejo azoshimirwa mucamwumva ko ari bintu bishikira imigambwe ikomeye ari bintu bikogwa n'ubutegetsi butiyemera budakomeye buhoba hoba ivyo rero ni bintu byari bikwiye kuduha isomo twebwe twebwe abarundi muri rusangi n'imigambwe kugira twamena ntaryo tubona muri burya butegetsi ubutegetsi budakunda demokrasi ubutegetsi budafise imizi ya demokrasi ubutegetsi bwavuye bukomoka ku bintu by'ingwano ubutegetsi bukoresha umukazo kugira buteri bugira itera bukoresha iterabwoba mu gihugu nubwo butegetsi rero bwa CNDD-FDD ariko rero nkagira nti nuko biri uko oye mbe bwibaza ko bushoboye gushyira ku ruhande rwa sagato
wakaba yari Sovino Mugwengezo umukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga tumira mate zwe tubandanya makuru twateguriye mu gisata cy'ubutunzi
inzamba
amahera azokoreshwa mu biro by'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2023 juro mu mwaka wa 2024 mu bisata bimwe bimwe yarongererwe ku bice 50 kujana kuko bigaragara mu rwandiko rwashizwe ahabona ayo mahera y'umurengera yiyongereye akaba atahandi azoje atari mu mufuko w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bishikizwa na Federico Bamvuga Inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu kubwiwe ngo hari bisata mu biro by'umukuru w'igihugu ataho bitanga icegeranyo gutyo amafaranga habikoresha akaba azotwagwa na Evariste Ndayishimiye tumutege yome
burya baravuga mu rurimi rw'igifaransa bati uranyereka amahera ya uzokoresha ikinakiriya nce ndakubarira imigambi yawe kuko muri aya mafaranga akoresha uko ntibavuga neza imigambi berekana ibiharuro mugabo barabiharuro ugaca wibwira uti mu byukuri abantu bashaka gukora politike nyabaki rero politike yo muri presidence nize ngasoma aya mahera azokoreshwa ndabona yuko hariho ibintu bigiye gukoregwa muri ibyo biro bijejwe iperereza kubera bahora bakoresha imiliyaridi zitandatu ni miliyoni amajana atandatu na mirongo itatu n'indwi n'ibihumbi amajana atandatu na mirongo ibiri na bibiri n'amahera amajana abiri na mirongo umunani na rimwe hagaca hiyongera ko ubwo nyene imiliyaridi indwi bagiye gukora iki kubera ko ubwo rwego rukoreshwa n'umukuru w'igihugu ndemeza ko aya mahera ari azokoreshwa n'umukuru w'igihugu mu byiwe ashaka nibaza ko hari ubundi buryo bwo kubura amahera asa n'ayanyurujwe kubera ko hariya ataho batanga raporo n'umukuru w'igihugu ni polisi y'umukuru w'igihugu ni byiwe ni ukuvuga n'amahera yihaye ubwa kabiri bica byongera kuri ibyo nyene ni izingendo z'umukuru w'igihugu avuga ko ubu yahara akoresha imiliyoni amajana umunani ubu agiye gukoresha umuriyaridi n'ibihumbi n'imiliyoni amajana indwi urumva hiyongewe ko imiliyoni amajana icenda imiliyoni amajana icenda ni ukuvuga ayo bahora bakoresha agiye gukuba inshuro kabiri nk'uko ayo nyene nayo nyene yo muri mu iperereza yakuvyemo kabiri ni ukuvuga inshuro zibiri zose aha hose na mahera ja mu mufuko w'umukuru w'igihugu
Federico Bamvuga Inyumvira arongera akamenyesha ko hejuru y'amahera ahabwa umukuru w'igihugu kubijanye n'ingendo za leta umukuru w'igihugu yongera akaronswa kandi amahera yo kwitwaza mu rugendo bita Freedom Mission mu Gifaransa Federico Bamvuga Inyumvira akibaza icyaye amafaranga yose akora n'ubunyene tumwumvirize
nibutse ko iyo umukuru w'igihugu agiye mu rugendo bamuhaye nzamuzo yiwe y'amahera kenshi ashika kera muri mu gihe cy'iwacu yashika mu miliyoni mirongo itanu ni kuvuga ibihumbi mirongo itanu by'amadolari uyu munsi urumva n'umurengera aho rero urumva igihe agiye araronka nandi mahera nk'umukozi wa leta wese wo hejuru. Urumva iyo arimo aragwizwa mwene uko nukugira ngo nawe abarimwo, nibaza ko arimo ararondera ahantu hose hoshora kumudogiriza umufuko, maze aheze arondere uko bishoboka uburyo buto bushoboka bwose akoma kume ayo mahera. Ni kimwe n'ibi by'ibitoro hongewe ko imiliyoni 50 kubera iki habaye iki, niko nibi byo kumubungabunga umuryango w'umukuru w'igihugu ahongiye kimiliyoni 50. Ni kimwe n'ibi byo gusoma ibintu bikoreshwa mu biro ahongiye ko miliyoni 50. Ni ibi by'amazu ahongiye ko miliyoni 50. Ibyo byose ugasanga nta nshiguro zingira zirahandi, mugabo kwibaza uti none kuki imiliyoni 50 ko nyene babongeye ko cyane zibikaba incuro kabiri kubera iki. Jewe navuze nti nubundi buryo umukuru w'igihugu arimo ararondera uburyo, kuko yaraje nkumbura atashoboye kwiba nk'abandi, uyu munsi arimo araraba imbere nawe yo kwikenura mu by'igihugu. Ikibabaje ni uko yikenura mu by'igihugu.
Kugira ngo rero igihugu gishobore gutera imbere, hari ibyankenerwa by'ifatiro leta iteza gushira imbere. Muri byo harimo ko leta itokwivanga mu bikorwa byose by'iterambere ry'igihugu, hamwe no gushira mu bibanza bitandukanye ababishoboye, bibaye na ngombwa igahamagara n'abanyamahanga. Byashikirijwe na Faustin Ndikumana arongo ishyirahamwe Parisemi rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Ni mu gihe kuri wa gatatu ryari riramutse rishyirahabona agatabo kerekana ibyo leta yari ikwiye gufatira ko kugira Uburundi mu mwaka w'2040 buzobe buri mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, naho mwaka wa 60 naho buzobe bugeze ku ntambwe y'iterambere. Tega amatwi Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parisemi.
Kumenya icyo leta ishinzwe, ko definir le des acteurs, leta ishinzwe iki? Abikorera twabo secteur privé ishinzwe iki? Sote se birusha guterera iki? Tujye tutarengeje politiki, kuba leta urasanga iri muri byose, kuja mu rudandaza ngo usangire ikivuga ibi, ibyo byose ikabyivangamo. Iyo leta yivanga muri byose amenya aho icishoboye n'ayigeza, ibintu bica bibi. Icya kane, kuronka statistike fiable zimeze nk'amanota turabirako n'amaindikate turabirako, tukintu kitagiye kiraba nyine tugezehe mu gisata kanaka mu sindikate fiable gendura araba kandi zikaja mu bantu, nk'uburi kuravuga yuko igihugu gatera imbere nk'iby'amadovize n'ibiki, utafatira kuri le mois de reserve de charge comme un indicateur munsi ku munsi nyine bigiye cyane mu kwezi ugifise reserve de charge y'ukwezi cyane munsi yabo kani minimo marameza ne nigitatari. Umva nimva kubivisi ibibazo. Haicho bita kurundera ntuzeyi cadre decisionnaire yoshira mu ngiro uyu mugambi. Uyu mugambi ni nuruhe rwo gukora uraba neza ku munsi ku munsi. Mutufata ngo mu bigiye muri ministere kanaka canke mu hariho institution speciale. Uva ugwego ruba rwijejwe iyo vision ahandi wagira n'ama ministere. Ama ministere speciale yirano ko abagira ba mahinduka mu gihugu no mu byumviro n'ama reforme ni. Icya gatandatu, mobilisation y'abantu babishoboye aba expert. Ushakunda na expert bo hanze. N'ama cabinet expert bo hanze arashobora kuza gufasha. Ama vision nk'ayo rwango n'abarundi bonyine buyakora. Ibishoboka nayo ko byagiye. Wapo turi na kikino chose hariho mobilizao de resources zenu, kuvuga kurondera abantu babishoboye aba expert mu gihugu abahinga nabo hanze bisho arama kabine aba expert afisa abantu beje guha baguterera kugira ibintu bije mu ngiro hakirika. Ingingo zose umengo ni politique ni politique entreprise kana kifisi kibazo roja kuza des expert tandi baje kuvyura des entreprises bakayivyura ku nyungu y'abarundi benshi. Habamo ushaka amayemere cyane nibikunda kurondera uburyo ni gute zorondera uburyo bwo mwihuze ku global iyo vision ingana gute, iyo vision kwishyira mu ngiro hazoke ni uburyo bungana gute, sacyo kurugana byo ushobora kuja gufasha tuzoburondera gute, nimba dushira mu ntuze muri bije ko ivaze zoboneka bizogenda gute, ushobora kuva mu madeni bizogenda gute, bye kwere kimwe fasha ngama yitandi twandira gukoresha nibikunda kandi urabona ko atakintu kiriko kirabikogwa ko ingena amafaranga ya leta ashigwa mu bisata bimwe bimwe, urabona ko ibintu bitariko birahi. Icyo munane, administration fraud, iyo administration ya leta nyene ingiri ugumuranzi ya leta ubihigeze inyungu z'igihugu zigeze kiwe nayo administration ya leta abantu bo muri leta hari bo basanga bari kubaragira ubudandaza bari bakora byose bakombi na byose ukuru w'igihugu havuga ngo ibibanza ngo abantu barabyihanye ne kubera wa umugambwe kuma ari buja kwivanga muri administration kubera ko ibibazo batutabifonyora kwa aho biri
Ninonga hanyene duje dusozera makuru ko twariko turabashikiriza nshimire mwe mwese mwariko muraya kurikira bonfise niyongere nariko ndabashikiriza ndabifurize kuronirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana